Mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe kuri micro muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kwashikiriza makuru twafitiye muri kano kanya tukayahera kuyagezeho ijya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, mwaramutse abaduteza amatwi, turayahera mu karere k'ibiyaga binini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu bitwaje ibigwanisho barishe abasivile 14 mu bitero bibiri bagabye mu buseruko bw'ico gihugu. Abategetsi bo ku mutumba ubwo bwicanyi bwabereye ko bagirije umuhari w'iterabwoba ADF kuba ari wo wabishe. Ubwicanyi bubaye mu gihe abasirikare ba Congo na Uganda bamaze amezi atari make bariko baragerageza kwirukana no kugwanya uwo muhari muri ako karere. Umukuru w'ishyirahamwe rya Societe Civile muri ako karere, Konis Katuo, yavuze ko abagwanyi ba ADF bateye ikigwati cy'Imamove mu gatondo ko ku munsi wa gatandatu bica abagore batandatu hamwe n'abagabo batatu. Meleki Mulala nawe aserukira Societe Civile muri Kivu y'uburaruko yavuze ko mu kindi gitero cyabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu nyene ADF yishe abagabo batanu ikisima kwibarabara rikuru rigana ku rubibe rwa Uganda. Nawe nyene abyagiriza abagwanyi ba ADF. Ibihugu bya RDC na Uganda byatanguje urugamba kumuhari ADF mu kwezi kw'icumi na kumwe 2021, ariko abasivile baracabandanya bicwa n'uwo muhari na bugingo n'ubu. Hanze y'umugabane wa Afrika mu Buraya, abakuru b'ibihugu bihurikiye mu mugwi G7 bitunze kurusha ibindi ku isi barakoranye mu nama mu Budagi kuva ejo ku munsi w'Imana. Biyemeje gukomeza urunani mu kugwanya Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya mu gihe baganiriye kandi ku kuntu bogabanya ingaruka z'intambara nk'ibiciro by'ibifungurwa byaduze hamwe n'amasoko ntanganguvu. Chancellier w'Ubudagi Olaf Scholz yavuze ko igihugu ciwe hamwe na Amerika bizokwama bikorera hamwe mu gihe haje ikibazo cy'umutekano muke wa Ukraine. Perezida Biden yatangaje ko ibihugu byo muri G7 bizohagarika kugura inzahabu y'Uburusiya ibihano bije bikurikira ibindi ibyo bihugu byafatiye Uburusiya inyuma yuko buteye Ukraine. Hambavu y'ibi bihano ibyo bihugu byatangaje ko bigiye guhangana n'Uburusiya mu kwemera gukora imigambi y'iterambere nko mu kubaka inyubakwa mu bihugu bikenye izo zizotwara amamiliyaridi amajana 600 z'amadolari. Uyu mugambi wemewe na Perezida wa Leta Zunze za Amerika hamwe n'abandi bari kumwe muri ibyo bihugu bya G7 aribo Canada, Ubudagi, Ubutaliyani, Ubuyapani, Ubufaransa n'ishyirahamwe rya Buraya. Perezida Biden yashyize ku meza miliyaridi amajana 200 z'amadolari, ibindi bihugu bisigaye bikazotororokanya imiliyaridi amajana 4 zisigaye bitarenze mu mwaka wa 2027. Yavuze ko aya mafaranga azokubaka amabarabara, ibivuko hamwe n'izindi nyubako atari imfashanyo cyangwa impano, akamenyesha ko iyo migambi izokungukira ibyo bihugu nk'uko Ubushinwa buriko burabikora mu bihugu bitari bike ku isi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Uburusiya bwaragavye ibitero bishasha bya misire ejo ku munsi w'Imana ku bisagara bibiri binini bya Ukraine arivyo Kiev na Kharkiv. Ni mu gihe abakuru b'ihugu indwi bitunze kuruta ibindi byo muri G7 bari mu nama mu Budagi itumbere guca inzira nshasha zo gukumira Uburusiya. Umukuru w'igisagara Kiev Vitali Klitschko yavuze ko amazu abiri y'amagorofa abamwe abantu yatewe hafa umuntu umwe n'abandi bane bakomeretse. Perezida Biden yavuze ko ibi bitero ari ububisha bumenyerewe gukorwa n'Uburusiya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ku munsi wa gatandatu ko aza kuba muri inama ya G7 kuri uyu munsi wa mbere. Perezida Putin nawe avuga ko Amerika n'ibindi bihugu ivyo byo muri G7 bizohagarika inzahabu byagurira mu Burusiya. Muri Afghanistan ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze ejo ku munsi w'Imana ko ririko rirakurikiranira hafi indwara zitandukira zishobora kwaduka mu bice byabayemo nyamugigima muri icyo gihugu. Abategetsi bo muri ako karere baragabishije ko abanyagihugu barokotse nyamugigima yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi iheze baharurwa mu bihumbi bashobora kwandura izo ndwara. Abategetsi ba Afghanistan bavuga ko abantu bashika igihumbi 150 bishwe na nyamugigima, abandi benshi barakomereka, hamwe n'amazu ibihumbi yasambutse. Amatohoza yakozwe na ONU yerekanye ko abana hafi 155 bari mu bishwe, hamwe n'abana 250 bakomeretse. OMS ivuga ko yongereje ingufu kugira abanyagihugu ntibandure izo ndwara zandukira nka korera, agasama hamwe na COVID-19. Abategetsi ba OMS bavuga ko imiryango iharugwa mu majana yagize ingaruka za nyamugigima iba hanze aho bataronka n'ico bifuka. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ibihugu bibanyi na Afghanistan barafashije mu kurungika imfashanyo za mbere ku bazikeneye, ariko gufasha ibihumbi by'abanyagihugu muri Afghanistan bakeneye imfashanyo kubera ibyo byago byabashitse ko biracagoye ku bihugu byo mu mahanga, kuko icyo gihugu cyahagarikiwe imfashanyo n'ibihugu rutura n'amakungu cyane cyane Leta Zunze za Amerika, kandi kikaba cyarafatiwe n'ibihano mu byo guhanahana amafaranga kuvaho abatalibani bafatiye ubutegetsi.
Arize bigira Imana urakoze kuri amakuru yose waduteguye ukawuhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi ni butse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio trovewa akaburungu com. Nongere ndabashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 41 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cy'ano makuru. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame abwira abakomeje kunenga ubutungane bw'u Rwanda ko ata muntu n'umwe ari mu mvuto adakwiye kuba ariyo, ahubwo hari abari bakwiye kuba ariyo ariko yababariye. Muri make aha Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko nka Madame Victoire Ingabire yarabwirije kuba ari mu gasho ariko ubu yidegenza kubera imbabazi yamuhaye. Ingabire abivuga ku iki?
Icyo namwisabira ni ugukora ku buryo asaba izo nzego bakorana zikomenye kubahiriza uburenganzira bw'abafungwa.
Uyu ni Madame Victoire Ingabire atavuga rumwe na Leta y'u Rwanda. Ibyinshi kuri ino nkuru ni mukanyi sasi. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize umuryango uhurikiye mu bihugu bikoresha icyongereza Commonwealth kuwa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye yaremeje ko Gabon na Togo zinjira muri uyu muryango. Uwo muryango wahora urimo ibihugu 54 ubu ukabwiye kubarizwamo 56. Ingingo yo kwinjiza Togo na Gabon yafatiwe mu nama ya Shogam yari imaze iminsi iri kwibera i Kigali mu Rwanda. Iyo nama yaheze kuwa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye. Ibindi kuri ino nkuru tubaza mugenzi Kigali mu Rwanda asumta kabuye.
Umwanzuro kwakira Gabon na Togo nk'abanyamuryango bashya wafatiwe mu mwiherero wahuje abakuru b'ibihugu na za guverinoma bari bamaze iminsi mu Rwanda mu nama ya Togam. Umuryango wa Commonwealth bavuze ko kandi uzakomeza gufungurira amarembo abifuza kuwinjiramo. Togo na Gabon ni ibihugu byari bimaze igihe byarasabye kuba ibinyamuryango, byombi bisanzwe bikoresha ururimi rw'Igifaransa ndetse n'ibyakoronijwe n'Ubwongereza nk'uko byinshi biri muri uyu muryango bimeze. abakuru b'ibihugu kandi bemeje ko inama utaha ya Chogam izabera muri Samoa. Nyuma y'umwiherero wahuje abakuru b'ibihugu na za guverinoma bitabiriye inama ya Chogam, habaye ikiganiro n'abanyamakuru cyayobowe na Perezida Paul Kagame ugiye kuyobora Commonwealth mu gihe cy'imyaka ibiri, umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland, Perezida wa Sierra Leone Julius Maada Bio, Perezida wa Guyane Irfan Ali na Minisitiri w'Intebe wa Samoa Fiamme Naomi Matafa. Umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland yavuze ko agiye gushyira imbaraga ku mubano w'ibihugu bigize uyu muryango. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru, Perezida Paul Kagame yagarutse ku bakomeje kunenga ubutabera bw'u Rwanda, avuga ko nta muntu n'umwe uri muri gereza udakwiye kuba ariyo. Mukuru w'u Rwanda yavuze ko ahubwo hari abakwiye kuba bari muri gereza bakaba batariyo nyuma yo guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu. Aha umukuru w'igihugu yavuga Madame Ingabire Victoire uvuga ko atavuga rumwe na Leta y'u Rwanda.
Fata urugero rw'uyu muntu mukunze kwandikaho, ndetse abantu bari muri iyi nama bahitamo kumusura. Uyu mugore witwa Ingabire Victoire ubu ntabwo ari muri gereza, ariko mu by'ukuri yakagombye kuba ari muri gereza. Yari muri gereza kuko yakoze ibyaha yakurikiranweho mu rukiko, ndetse aza no kubihamwa. Arakatirwa ajyanwa muri gereza, ariko kubera ububasha Perezida ahabwa n'itegeko, uyu mugore yaje gufungurwa mbere y'uko asoza igifungo cye.
Victoire Ingabire, umukuru w'ishyaka Darifu Murinzi ritaremerwa gukorera mu Rwanda, yaraherutse gusaba abategetsi bitabiriye inama ya Coga mu gusura gereza zo mu Rwanda. Avugana n'Ijwi rya Amerika, Ingabire yemera ko yahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu, ariko akamusaba ko yazakurikirana akamenya ibibera muri gereza, cyane cyane ku mfungwa z'abanyamakuru ndetse na bamwe mu batavuga rumwe na Leta.
Kuko Perezida yavuze n'ibyo yampaye imbabazi mu kwa 9/2018 ni ibintu mushimira ko navuye muri gereza. Abayobozi cyane abayobozi b'Ubwongereza bari gusura amagereza yo mu Rwanda, cyane cyane abanyamakuru nabo nizo mfungwa politiki bakareba uburyo bafunzwemo, kugira ngo babone nyine uburyo bafasha u Rwanda kugira ibyo bahindura, cyane ubuyobozi bwa gereza kugira ibyo bahindura mu kumva ko bagomba kubahiriza uburenganzira bw'imfungwa. Kuba byanavuzweho n'umukuru w'igihugu akabigarukaho avuga icyo namwisabira ni ugukora ku buryo asaba izo nzego bakorana zikamenya kubahiriza uburenganzira bw'abafungwa.
Ubuyobozi bw'umuryango wa Commonwealth butangaza ko uyu muryango umaze kugira abaturage barenga miliyari 2.5, bikaba biteganijwe ko mu mwaka w'2030 uzaba ufite abanyamuryango bangana na miliyari 30. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Mu gihugu cy'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye kwa gatanu w'indwi iheze yarakuye ku mugaragaro umuhanuzi ajeje ubutunzi bw'intara ya Rumonge iri mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu. Gilbert Rugavye yari yafatanywe kumuhana iwe igitoro cibwe yatwe uburenganzira bwose bwo gukora mu kazi ka Leta akariko kose. Ibindi kuri ino nkuru n'umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya, Elo Julika Neza.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi inyigisho azokunda igihugu yahisemo kuja gutangira ku kibuga cy'umupira w'amaguru kirahitwa Mbuga muri zone ya Kizuka muri komine ntara ya Rumonge mu manuko bushi burengero bw'u Burundi. Abanyagihugu bari bitavye ikoraniro yabasavye kuvuga ibigenda neza, ariko anabarindisha kudatinya kudoma urutoki ku bitatumbereye canke akaba bakiye mu itunganywa ry'imigambi n'ukuntu barongowe. Ahanini muri iyo ntara irimo Abarundi benshi bahungutse muri imyaka 17 iheze ku mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, abenshi bakaba bari bahunze urwimo rwo mu 1972 rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi cyangwa bavukiye mu buhungiro. Abanyagihugu nka bose bashikirije ikibazo kimwe muri rusange, ingorane zo gushikira amatongo banyazwe cyangwa barenganijwe na za sentare bamaze kuyagurirwa n'umurwi w'igihugu watatura amatati y'amatongo n'andi matungo hamwe n'abatatunganijwe n'uwo murwi. Abajeje intwaro n'ubutungane basabwe na Perezida Evariste Ndayishimiye gusigura ko ibintu byagenze. Amadosiye atakigira iyungururizo, umukuru w'igihugu yasabye ko bayaha abahanuzi biwe kugira yigirwe mu biro vyiwe nkuko bisanzwe bikorwa kuri bene ayo madosiye muri rusange. Ariko mu vyashikirijwe Perezida Neva hari ivyo yavuze ko abanyagihugu batinye kuduma ku rutoki kandi abizi neza ko bitabahimbara. Ubusumo bw'igitoro bwakozwe n'umuhanuzi wa Rwamatari ajejwe ubutunzi n'iterambere, bigoranye nyene kurerwa yemereye umukuru w'igihugu ko hari ibitoro vyafatiwe iwe, mugabo wamubwira ko amaritiro yabwirizwa atariyo.
Hari ubugunguru bw'amaritiro bavuga ko bwafashwe ngo bufatirwa aho dutuye kinyoma mwijambori vuguti ego chayo ni kinyoma chayo si kinyoma
ama kanti teba bugani ya tariyo
iki toro muka chala fatiwe iwanyu
hariho gitoro kwa kwa
alichapa teo hawe
ikiwa
yao wanyiritemne
ego
yaki ya muku ura wanyene kumugara garolo
usangonzi ya wanyo kuna yao wanyiritemne ukavuta tanzi miho wewe iyo wa warofisi mutima wali kutinyari fiketa ni utanzi miho wali indi kwa zamu mwenge kukiru mziru kutu wewe la hezi
nuko kandi bitaragaragara bwo matari w'intara na mutanteri wa rumonge banuganurwa kuba bakorana na bamwe mu bacuruza mu kunyuruza isukari n'isima nabo baracugwa nkuko president ndayishimiye yavyemeje
komiseri w'intara komiseri muri police w'intara nujejwe igendereza bitarembeje muzema mumpaye icegeranyo c'ivyo bintu byose hanyuma turabe tugasanga indongozi zirimwo zica zibajwa cyo tutazosura gukora muce mutohoza n'isima aha hariho ikintu cyitwa kudahana aha mu mwonge hariho abantu bingi zirihanganye ngaha nzoba sambura mwesa ukagutari ngaha nzoba sambura hari abantu bazi ngo mvugana na buramatari mvugana na musitanteri bakigira ibihanganye ako kagwi ni gasambutse ubunyene gasubira kukumva buramatari na musitanteri mwese muzoca mutaha abantu badandaza bigira ibihanganye ngo bafite amahera menshi igihugu kidahana haba akajagari
mu burakari bwinshi Sebarundi yanavuze ko n'abashingamateka bakosha azosaba abanyagihugu babatoye bakakura ku icyizere
nimwamura bongere babi nzobirukana zane bongere beza aragira intama zanje ubungi adabahagurukire hariho umushingamateka numvise n'abanyene ngaha yigira igikintu gikomeye umenye batowe n'abenegihugu nzosha kuri bo tugukura byose ndabizi biba ngaha mwase kubivuga mwari muzi ko ntabivuga
hagati mu kwezi kwa kane mu gihe gitoro cha rumuzi bibuye mu Burundi abajeje kugendereza bavuye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura baroye gusaka ku rugo rw'umuhanuzi wa Romatari wa Rumonge yaje rw'ubutunzi n'iterambere basanga amaliti ya 500 nuko amakuru y'u Amerika yahawe n'abegereye iyo dosiye abivuga no ku rugo rwa Mutanteri wa Rumonge bivugwa ko hari hatowe amaliti ya 500 ariko Romatari w'intara conservateur nitu nga wajiriwe n'umukuru w'igihugu yavuze ko amariki atawe yatowe kijyambere president ndayishimiye hagarika canke yakura kumugaragara abategetsi umwe muri bo bari mu ibohero akaba ari uwahoze yarongoye ikigaga kijeje uterambere ry'amakomine phonique yazize ko yarahagaritse isoko rya koperative yo mu ntara y'uwigi mu buseruko bw'igihugu kandi yari yururiza ngombwa imaze no kuzana ibikoresho yikura mu gihugu c'Ubushinwa ubundi yahagarikiye kumugaragara n'uwahoze yatwara ishyirahamwe rya leta rijejwe gutwara abantu n'ibintu batrako mugabo mu nyuma mubwiye umuyobozi mukuru ajejwe gutwara abantu n'ibintu Nicyo zitanye kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi yahamagaye ku mugaragaro abategura ibikorwa birimo ingomero z'umuyaga nkuba amabarabara n'ibindi asezeranya kubahana ariko ntacakurikiye mu nyuma ku mbuga nkoranyambaga abatari bake bibajije niba president ndayishimiye ibi atabiterwa n'ibishobisho gusa cyangwa adashaka kunezereza abanyagihugu bamutoye bamwe bakagira bati nimuzotanga rero cyangwa hirya y'ejo abo yagaye abahaye amabanga meza kurusha abo barimo mugabo wa Burundi ruhande rubishima rukabona ko akatabonetse mu Burundi aho umukuru w'igihugu asamburira mu ikoraniro abategetsi bakora amakosha akanagaragaza ko bimuraje ishinga eroje wika neza ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye mu ikano gatondo mu gihe zimwe mu mpunzi zahungiye mu Rwanda zihanzwe n'ikibazo cyo kutaronka aho zisumamwo hari abasore 20 b'abarundi bamaze amezi bariko bigishwa umwuga wo gukora amatelefone na mudasobwa kugira ngo baronke ico bakora babashe guhangana n'ubuzima abasore bavuganye ijwi rya Amerika bizeye kumenya byinshi gutyo bakavuga ko igihe bazoba babimenye bazotangura kwishira mu ngiro hanyuma bikabafasha mu buzima bwabo bwa misi yose Desire Hatungimana abandanye n'ino nkuru
Abo basore bahurira muri quartier ya Gikondo mu gisagara cya Kigali ku munsi wa mbere kwa gatatu no kwa gatanu bigishwa na Haruna Jomaline asanzwe atunzwe nako kazi ko gukora amatelefone na mudasobwa kuva kiri Burundi atarahungira mu Rwanda mu mwaka wa 2015 yamenyesheje Radio Ijwi rya Amerika ko ari abasore bamusanga ahakorera bakamusaba ko yobigisha amaze kubona ko ari benshi yaciye yigira umugambi wo kubaronsa ubwo bumenyi kandi ku buntu
Jewe rero sinashoboye kuba nubaha amafaranga yo gushobora ko kwiteza imbere ahubwo ico nafashe niyumvire yuko wa mwuga jewe usanzwe untungiye umuryango numvise yuko nshobora kubigisha nabo ejo canke hirya ejo ubumenyi nzoba nabahaye nsanzwe mfise bashobora kuba bo kwiteza imbere na cyane cyane mu gukora amatelefone amakompyuta nuko
abo basore baremeza ko bagiriwe ubuntu mu koronka ubigisha atacarinze kubasaba babwijwe rya Amerika kubu ijo amaze kumenya bibashimisha
aho ngeje ndashima imana biratandukanye n'ubwa mbere tukiza tucumba ngo no gukora ibintu bya electronique twese ni za domaine zacu ariko bashimye kutwigisha kino kintu nk'umwuga kugira ngo bibashe gusahiza muzima bwacu bwa minsi yose aho tugezeje ndashima ni sawa cyane biraza rero ubunye vema aho tugeze ku ntambwe ishimishije kuko ubunye hariho ibintu byinshi tuzikora nk'ukora system charge yapfuye gukora screen iyo yazimye cyangwa iyo telefone yakuzimanye cyangwa yaguye amazi twaze kuno tubikora twashima intambwe dushiteko tugize imana twaronka ibikoresho vema twokora kandi tukatwonka nico gihumbi cyangwa bibiri ku munsi ama buzima bukabandanya kabisa twashima
naho nashima ina jejwe kubigisha arashima ko amezi abiri bamaranye bamaze kumenya byinshi ibisigaye no kunonosora navyo akizera ko mu kwezi kw'indwi bazabihejeje
batanguye batazi ibyo amatelefone ariko ubu urugero bageze ko nuko bazi gufungura telefone bazi ibibazo telefone zironka zigira vya minsi yose kandi ubu bakaba no muri biya bibazo bimaze kuba mu mitwe yabo bamaze kumva bamaze kumenya bimwe baramaze kumenya uko bashobora kuba bokosorera umuntu yagize ikibazo cha telefone
kumenya umwuga ni kimwe ariko gushira mu ngiro ibyo wize ni kindi Hakizimana Sami nuwundi murundi yahunze yagize amahirwe yo kwigishwa n'ishyirahamwe mpuzamakungoni ijejwe impunzi ya se ivyigo bijanye n'inyifato y'ubuntu nawe arigisha abasore indangagaciro y'umufundi batubwira icyo ashimikira ko
izo ndangagaciro z'umufundi mwiza icya mbere tubigisha ubumwe hagati y'abafundi ubumwe hagati y'umukiriya n'umufundi ko umuntu w'inyangamugayo umuntu w'imvuga kuri kuburyo umuntu aguhaye ikintu cyo ukabuzi uko yakizanye icoronekaye aricyo uza gukora utarinze kumubesha hakaba hariyo n'ikindi twigisha aricyo kubaha iyo umuntu aje akugana akagusanga aho ukorera ni byiza kumwakirana igishika umwubashye
Hakizimana Sami amenyesha ko izo ndangagaciro bazigisha kugira abazaba bakorera bahurumbire
ivyo tuvyigisha kugira bikureho bya vyumviro bibi abantu bafitiye abafundi kuko iyo bumvise umufundi wa telefone bamvuye kumengo ni umuntu w'umubeshi tari mvuga kuri ivyo rero twatumye uko tuza tugahindura ibintu tukazana ibintu bishasha abantu batari bamenyereye kuburyo umufundi uyu munsi dufise ushobora kumuha telefone yawe akayirarana akayigukorera kandi ejo akayigukarukinira kwa kundi nyene imeze nta kintu kimwe cavuyemo
Haruna Jumaine asanzwe yigisha abo basore amenyesha ko bahigiye kwiga bazuca barondera aho bakorera batangura akazi ikizobananira akazi barabererekera ku buryo hazogera igihe umwe wese ashobora kwikorana Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Ijuru ya Amerika tugeze mu mwanya w'amakuru avugwa mu gisata cha sport n'inkino ari no munsi tukahera mu Rwanda na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda
Ikipe ya Rwamagana City yarayitsindiye itike kwinjira mu kicyo cya mbere muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Mu mukino wo kwishyura kimwe cya kabiri kirangiza mu rushanwa rihuza amakipe mu kicyo cya kabiri, Rwamagana City yatsinze Interforce ibitego bibiri kuri kimwe ejo ku cyumweru. Mu mukino ubanza wari wabereye Rwamagana kwa gatatu w'icyumweru gishize, ikipe ya Rwamagana City nabwo yari yatsinze Interforce ibitego bibiri ku busa. Mu cyumweru gishize, ikipe ya Sunrise y'akarere ka Nyagatare nayo yabonye uburenganzira bwo kuzamuka mu kicyo cya mbere ikuyemo ikipe ya Vision FC. Umukino w'igikombe cya shampiyona y'icyo cya kabiri utaganyijwe ejo wundi kwa gatatu hagati Rwamagana City na Sunrise. Uyu mukino uzabera kuri stade ya Kigali Nyamirambo guhera saa 9 n'igice. Sunrise na Rwamagana City muri shampiyona y'umwaka utaha zizakina mu kicyo cya mbere zikazasimbura Gicumbi FC na Etoile de l'Est zamaze kumanuka mu kicyo cya kabiri. Tukiri mu mupira w'amaguru, kongere ya 73 y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA izabera mu Rwanda umwaka utaha. Ubuyobozi bw'ishyirahamwe mu mpera z'icyumweru gishize bwatangaje ko kongere ya FIFA izateranira i Kigali ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatatu umwaka utaha 2023. Muri iyo kongere hazaba matora y'abazaba bagize komite nyobozi nshya y'ishyirahamwe FIFA ku ruhande rw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa basanga kwakira inama yo ku rwego nkuru nguru ari ibintu by'agaciro gakomeye
inama nini ni inama buri muntu wese yakwifuza kwakira mu rwego rw'ubukungu socio-economique muri iki gihugu cyacu nk'igihugu cy'ubukerarugendo bushingiye ku bikorwa bya siporo ni inkuru y'ibyishimo ibyishimo bivanze n'inshingano twese dufatanyije kugira ngo abo bashyitsi bazaza batugana bazaze bakubwe neza ni inama yihariye sibyo kuba ari inama y'inteko rusange ubundi busanzwe iterana rimwe mu mwaka ariko iyo harimo noneho n'igikorwa cy'amatora y'umuyobozi wa FIFA na komite nyobozi yiwe byo bibarakarusho ngira ngo bishobore gusiga amateka
twerekeje mu kino cya basketball mu mpera z'iki cy'umweru mu Rwanda hazabera imikino y'agace ka kabiri mu matsinda mu rugendo rwo gushakisha itike yo kuzaseruka mu gikombe cy'isi kizakinirwa umwaka utaha muri Indonesia, Philippines n'Ubuyapani. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda imaze iminsi yitegura irushanwa ikaba ikubutse mu Misiri mu mikino y'igicucu yo kwipima. Ku ikubitiro u Rwanda rwatsinze Uganda amanota 88-45. Umukino wa kabiri wa gicuti Misiri yatsinze u Rwanda 71-58. Hanyuma u Rwanda rutsinda Yorudaniya amanota 61-51. Tugarutse kuri iyo mikino nyirizina iteganyijwe kubera muri Kigali Arena i Remera guhera kuri uyu wa gatanu kugeza ku cyumweru. Amakipe yo mu itsinda B azongera kwisobanura mu irushanwa ry'agace ka kabiri. Ayo makipe ane ariyo u Rwanda, Sudani y'Epfo, Kameruni na Tunisia mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka yahuriye i Dakar muri Senegali mu mikino y'agace ka mbere mu guhatana itike yo kuzajya mu gikombe cy'isi cya basketball umwaka utaha. Icyo gihe u Rwanda rwarangije rudatsinze umukino n'umwe ruza ku mwanya wa kane ane wa nyuma. Abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ya basketball bazifashishwa n'umutoza Cheick Sarr muri iyi mikino igiye gutangira ni Olivier Turatsinze, Jean Didier Umuhoza, Tore Habimana, William Robbins, Bruno Nyamwasa, Steve Hagumintwari, Axel Mpoyo, Dieudonne Ndizeye, Patrick Ngabonziza, Noah Bigirumwami, Kadodo Dieu Furaha, Kendall Lamar, Emile Kazeneza, Kenny Gasana na Jean-Jacques Wilson Shozwa byose n'umukiza. Yari kaze munyandinda i Kigali.
Jean-Claude Munyandinda reka ucukorerwa mu ngata na Desiré Hatungimana agiye kutubwira iby'ikibuga cyitiriwe Nkurunziza Peace Park Complex Stadium ku wa gatandatu w'indwi iheze ariho cugurwa mu ntara ya Makamba. Ico kibuga cegukira umugwi wa Aigle Noir kikaba gifise ibibanza 2,263 gishobora kuzoba ikibuga u Burundi buzohora bwakiramwo inkino mpuzamakungu mu gihe ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ryosanga gikwije ibisabwa. Desiré Hatungimana abandanye n'ino nkuru.
Ijo kibuga cyuguru cyese imbere mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye cyagukira Reverend Kuriyo arongoye mu Aigle Noir. Ijo kibuga gifise ibanza 2,263. Ijo kibuga kandi hari umugambi wo gushikiriza ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF kugira basuzume ko gikwije ibisabwa basanze kibikwijije azoba ari amahirwe ku Burundi kugeza uno munsi gusembera iyo hageze inkino mpuzamakungu kuko mu Burundi ata kibuga gihari gikwije ibisabwa. Inkino zose u Burundi bwo kwakiriye muhira zikaba zibera ku kibuga cya Benjamin Mkapa i Dar es Salaam muri Tanzania cyuguruwe icese kuri uno wa gatandatu n'urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje umugwi wa Aigle Noir na KCCA yo mu gihugu cya Uganda. Uwo mugwi wo muri Uganda wasoze ihiganwa ryo muri icyo gihugu uri mu kibanza cya kabiri ni we watahukanye intsinzi borohewe cyane ku bitsindo bine ku busa bwa Aigle Noir yarangije ihiganwa ry'u Burundi iri mu kibanza cya gatanu. Umumenyereza wa KCCA Morley Bwekaso akaba amenyesha ko naho batsinze byinshi urukino rutaboroheye.
Timu tumeshacheza nayo ni timu nzuri ukweli.
Umugwi twakinye ni ukuri n'umugwi mwiza gusaba buza amahirwe iyo uburyo baronse babukura mu itsindo ntigera kugenda nk'uko mwabibonye. Ebwo icyadufashije twashyizemo inguvu turitonda turatsinda ibitsindo tubona gutahukanya intsinzi
tukafunga amabawu yose arafashije
mu mupira w'amaguru. Kandi mu gisata cy'abigeme umumenyereza Gustave Niyonkuru yaratangaje abakinnyi 26 bazoserukira u Burundi mu nkino za Afurika zizobera muri Maroc kuva igenekezo rya kabiri gushikira 23 z'ukwezi kw'indwi. Mu bakinnyi 23 baseruka igihugu cy'u Burundi mu nkino za Sekafa zarangije igenekezo rya 11 ukwezi kwa gatandatu ijinja muri Uganda. U Burundi butahukanye ikibanza cya kabiri hiyongereyemwo abakinnyi batatu, babiri basanzwe bakina mu gihugu cya Suède uwundi nawe mu gihugu cya Swiss. U Burundi buri mu itsinda rigizwe na Nigeria ifise igikombe baheruka gukinira Botswana na Afrika y'Epfo. Urukino rwa mbere Burundi buzatana mu bitwe na Botswana itariki zine. Muri tenis yo ku kibuga naho kuno w'Imana niho ishirahamwe y'ugo rukino ryerekana abakinnyi bazoriserukira mu nkino z'abigeme zizobera muri Macedoine mu buraruko kuva igenekerezo rya kane gushikira 11 z'ukwezi kw'indwi n'abahungu bazokinira muri Cameroon kuva igenekerezo rya 45 gushikira 31 ukwezi kw'indwi. Bamwe mu bazoserukira u Burundi harimo Guy Orly Iradukunda na Sada Nahimana bamenyereye amahiganwa. Nibigirwe Gilbert arongoye ishyirahamwe rya tenisi mu Burundi aramenyesha igituma batumye ko abakunzi b'ubwo rukino kugira babereke abazoserukira u Burundi.
Umuse kwari kuba bereka ikaba ari ya ntumbero ya mbere. Intumbero ya kabiri tubaza gusaba aba bantu bose mwabonye bari ngaha kubadushigikira. Kubadushigikira mu bisabisho ni byiza ariko tuba dukeneye n'uburyo uburyo uko buzongana kose tuzoburongo kuko harimo amashyirahamwe atari make ariko aradufata mu mugongo ngono babwira nk'ayo mahiganwa uko ari abiri nari munsi y'imiliyoni 80 gushaka kwijana z'amarundi
warongoye iryo shyirahamwe yizera ko abakenyi bazosorokera Burundi bafise amahirwe yo kuzoronka insinzi zizotuma bazitabira amahiganwa y'umwaka uza bafise ibanza byiza kurusha uno munsi. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti bakunze mwari muduteza amatwi aha niho duce twa turabangiriye amakuru n'ibiganiro twa twashitiye muri kano kanya dushimire abagize bara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoma ari kumwe na Joy Diane nahazwe ahanze twaza kwa turi kumwe yandi makuru aza kwagezeho mu mwanya uri imbere mu kwinjira mu bandanye kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye.